Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteza amatwi. Muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki indwi y'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Impamvu ya mbere ni ukutwambura ubumuntu, ni ukuvuga ngo naba perezida ntaba perezida w'u Rwanda ariko ndi umuntu. Kuvuga ko ndi ingagi cyangwa ko nkuriye kwa perezida w'ingagi aribyo ngo avuga ko ari cyo bene wacu.
Uyu ni Frank Habineza, umuyobozi w'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kije mu Rwanda. Avuga ku nyandiko zimwifatira mu gahanga ku mbuga mpuza mbaga. Ibyo bibaye iminsi mike nyuma yaho komisiyo y'igihugu y'amatora imwemeje nk'umukandida w'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi k'umunani uyu mwaka. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye undi mukandida w'amatora atekanijwe mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye inama y'abahuza bo mu bihugu byo muri Afrika mu Seruko. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ikariko tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Rosine, mwanyano wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahera aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ubucamanza bw'igisirikare bwakiri mu nyororo w'igihe kirekire abasirikare umunani bagirizwa ko bishe abanyagihugu mu ntureka zabereye mu ntara ya Kasai mu mwaka uheze. Babiri muri abasirikare bakiriye umunyororo w'imyaka 20, batatu bacirwa imyaka 15, mu gihe hari babiri bari batorotse abajeje kubacungera nabo bakiriye umunyororo wo guherayo. I video yasohotse yerekana abasirikare bariko baratambuka hagati y'ibiziga bishika kuri 20 birambitse mu ibarabara. Izo ntureka zadutse inyuma yaho Kamwina Nsapu, umutegetsi muri ako karere, yiciwe n'abasirikare ba leta. Ni mu gihe kandi hari habaye imyerekano yo kwiyamiriza leta ya Kongo. Ishyirahamwe mpuzamakungu nico kimwe n'amashyirahamwe y'abaharanira agateka akazi na muntu avuga ko izo ntureka zahitanye abantu bashika ku 300,000 n'abaharugwa ku miliyoni bataye izabo bagahunga. Umugwi w'abanyeshuri baturuka muri Gambia wari wahakaniwe kuronswa impapuro z'ingendo zibaha uburenganzira bwo kwinjira hano muri Leta Zunze z'Amerika, wemerewe kuzofata urwo rugendo mu ihiganwa ry'isi yose ryerekeye guhingura amamashini ya robo. Uwo mugwi ugizwe n'abanyeshuri batanu waronkejwe izo mpapuro kuri uyu wa kane. Yamara bavuga ko batashimishijwe n'uburyo umuyobozi wabo mu bushikiranganji bw'indero n'ubuhinga yataronse ubwo burenganzira bwo kuzoba muri iryo higanwa. Uwo mugwi umenyesha ko ufise intumbero yo guhiganwa mu bijanye no gutora umuti w'ibibazo bijanye n'amazi, umuyaga nkuba, ubuvuzi hamwe n'ihingurwa ry'ibifungurwa. Ibihugu bya Gambia na Afghanistan nivyo byari byahakaniwe kuba muri iryo higanwa atansiguro bihawe. Umugwi userukira Afghanistan nawo watekanya gusubira gusaba izo mpapuro muri indwi. Yamara wemerewe kuzorungika amamashine wahinguye ugakurikiranira iryo higanwa biciye ku mavideo. Mu mubonano Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagiranye na Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel kuri uyu wa kane, abategetsi baganiriye ku bibazo bitandukanye bivugwa hirya no hino ku isi. Inyuma y'uwo mubonano wabereye mu mwiherero, umuvugizi wa Merkel yatangaje ko abategetsi baganiriye ku bibazo bijyanye n'ubutunzi, urudandaza, igitero cya nyuma cya misile giheruka gukorwa na Koreya ya Ruguru, hamwe n'intureka ziri mu karere k'Abarabu no mu gihugu cya Ukraine. Mu minsi iheze Merkel yari yatangaje ko atanezerejwe no kubona Perezida Trump asokora amasezerano y'i Paris ajyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Yatangaje kandi ko Uburayi butagishobora kwisunga Amerika mu bijyanye no gutora umuti w'ibibazo byugarije isi, mu gihe Perezida Trump wewe avuga ko Amerika ari iza imbere. Merkel akavuga ko Ubudagi hamwe n'Ubushinwa bishobora kuzokorana mu gutora umuti w'ibyo bibazo. Ku ruhande rwa Perezida Trump yaraneguye utwigoro twa Merkel ku bijyanye no kwakira abimukira, mu gihe Amerika yo yashyize imbere kubuza ibihugu bitandatu biturukamo abayisilamu kwinjira ku butaka bwa Amerika. Iri ribaye rya kabiri abategetsi babona na maso mu yandi inyuma y'urugendo Angela Merkel yari yakoze hano muri Leta Zunze za Amerika mu kwezi kwa gatatu. Mu gihe Perezida Donald Trump yari karabonana na Chancelier w'Ubudagi ku muhingamo kuri uyu wa kane, abantu 100,000 bari biherereje amabarabara mu gisagara cya Hamburg mu ntumbero yo kwiyamiriza inama y'umugwi G20 urikiye mu bihugu vya Rutura itekanijwe kubera muri ico gisagara kuri uyu wa gatanu nejo ku munsi wa gatandatu. Bivugwa ko abari muri iyo myiyerekano barindiriye kuva mu ntango z'iyindwi ko President Donald Trump wa Amerika ashika muri ico gisagara. Bakavuga ko President Trump ari umuntu adasanzwe ashobora gutorera umuti ibibazo biri hirya no hino ku isi. Iyo myiyerekano yabaye kuri uyu wa kane yaranzwe n'imidugararo, abatari bake bakaba bakomeretse harimo na polisi bashika kuri 75. Abanyagihugu baharurwa ku 100,000 nibo bari muri iyo myiyerekano muri mu gisagara cha Hamburg. Igipolisi cyatangaje ko abashika ku 108 muri bo baharurwa nk'abantu bazwi ko batera imidugararo. Amabarabara y'igisagara cha Hamburg yashwiragijwemo abapolisi bashika ku 200,000 baje bava mu mihinga itandukanye y'igihugu mu ntumbero yo gucungera umutekano. Abarwanyi baharugwa mu majana b'umuhari wa leta ya Kiisilamu baracafise mu minwe igice gito c'igisagara cha Mosul muri Iraki. Abategetsi mu gisirikare cha Leta Zunze Amerika batangaje kuri wa kane ko ivyo vyatumye abanyagihugu 100,000 bugaranirwa hagati muri zo ntambara. Abarwanyi bategetse imiryango yabo kubafasha mu ntambara yo kugwanira igisagara cha Mosul, aho ari naho hari ko harabera intambara ya nyuma. Abasirikare ba Iraki bakavuga ko abarwanyi bateye ubwoba abanyagihugu ko uhirahira agahunga aca yicwa. Kuri wa kane Departement ya Amerika yatangaje ko Amerika itekanya kongereza amafaranga angana n'imiliyoni 150,000,000 z'amadolari mu ntumbero yo gufasha igihugu cya Iraki inyuma y'iyo ntambara yo gutuza umuhari wa leta ya Kiisilamu.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Abahuza mu bihugu vya Afrika basaba ONU hamwe n'umwe bwa Afrika kubakoresha mu bikorwa vyo kurondera amahoro no gutatura amatati mu bihugu vyabo mu turere no ku rwego rw'isi. Ejo ku munsi wa kane ibujumbura harabereye inama mpuzamakungu ihuza abahuza bo mu bihugu vya Afrika. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umurisho w'ingoma ni wakiriye abahuza bo mu bihugu vya Afrika bari bitavye inama iri kibera i Bujumbura. Yajemwe abahuza n'intumwa z'ibihugu 11 mu karere ka Yase, ibihugu bitaserukiwe n'u Rwanda, Tanzania n'Ubuganda. Abo bahuza baje ku butumire bwa mugenzi wabo w'u Burundi, Edouard Nduwimana, yabasavye kwijyo koraniro ryobera mu gihugu ciwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka igihe bahurira muri Afrika y'Epfo. Intumbero nyamukuru niyo kurabira hamwe uruhara rw'abahuza mu gutorera umutamatati mu bihugu vyabo mu turere no ku isi yose. Abahuza muri Afrika bifuza kandi ko yababoni ubumwe bwa Afrika n'andi mashira hamwe mpuzamakungu abaha ikibanza gikwiriye mu gutorera inyishu amatati n'indyane mu bice bitandukanye vy'isi. Edouard Nduwimana, umuhuza w'Abarundi.
Ku isi hariho amatati, mu bihugu hariho amatati, ariko kenshi iyo hageze kuyatorera umuti araho usanga bikoze kubahuza abakuru b'ibihugu, kubahuza abashikiranganji ba mbere, ugasanga rimwe n'abanyepolitike kandi ihugu vyose ugwego rw'abahuza ari warusanzwe ruhari. Turifuza rero yuko ugwego rw'abahuza gogira uruhara rukomeye mu bihugu vyabo bwa mbere n'ambere kugira ngo ahabaye amatati bari bo ba mbere baje imbere mu kuyatorera inyishu. Ariko kandi dusaba n'amashyaka mpuzamakungu n'andi mashyaka makomeye yuko hageze gutora inyishu ibibazo biba biri ku isi yuko bo kwikora ku rwego rw'abahuza narya cyane cyane rusanzwe ndetse rufite n'intebe muri Union Africaine hamwe no muri Nations Unies. Turifuza rero yuko vyukuri icyo cyumva twabashikirije ko boheza bakakino nosora mahanyuma bagaheza bakagira icyo bashikirije ku mareta no ku mashyaka mpuzamakungu.
Fozi Amini nawe hatwara urwego rw'abahuza muri Afrika akaba n'umuhuza mu gihugu cya Ethiopia, yagarutse ku mabamwamwe abahuza bategerezwa guhangana nayo muri kino gihe.
Armed conflict, terrorism, extremism, intolerance and gender-based violence.
Agira ati intambara, iterabwoba, amacakubiri, ukutihanganira abandi, amafatiye ku gitsina ni bimwe mu bisugereje umutekano w'iterambere rya kiremwa muntu muri Afrika. Dutegerezwa no kurwanya urudandazwa rw'abantu, ubusuma bwo mu mabahari bibangamiye umutekano n'amahoro vya Afrika. Dutegerezwa kandi kugwanya urucuruzwa rw'ibigwanisho bito bito n'ibiciro umuriro. Nk'abahuza ni ngombwa ko tuvuga rumwe tugahana inyungu z'ibihugu byacu rwego rw'ibihugu, uturere n'isi yose.
regional and international levels.
Musenyeri Martin Nyaboho harongoye ishengero rya Anglikani mu Burundi ari mu batumiwe bamenyesha ku gikorwa cyo kurondera amahoro kitoroshe.
Igikorwa cyo kwamiza ko ni igikorwa cya minsi yose. Kuko amahoro umuntu aba yakeneye mu gatondo, aba yakeneye ku murango, niyasinziriye abakeneye amahoro. None rero twebwe nk'abarongoye ishengero twitavye ibikorwa twatumiwemo n'umuhuza kugira ngo natwebwe duterere umuganda wo kurondera amahoro mu gihugu cacu, mu karere kacu, muri Afrika yacu, eka mbere no ku isi yose. Ku vyerekeye amahoro nidutera kama abakirisugusa, dutera kama uwariwe wese kugira ngo abe urondera amahoro, uwubaka amahoro, uwukomeza amahoro. Umukirisu wabuza amahoro, umumizirima abura amahoro. Mahoro utagira hasengera buza amahoro wa wese abura amahoro notera kamo rero kugira ngo umuntu wese yumve muri we kwa tegereza kurondera amahoro
umuhuza ndo w'Imana nawe yatubwiye cyo Burundi bwunguke muri iyi nama
nakarasho gihugu kuko iyo abantu nkabaje mu gihugu baraheza basubiye iwabo bagaheza bakavuga ingene basanzwe ukifashe ko murazi yuko hari bamwe bamwe bagenda bavuga ko mu gihugu bicika ko mu gihugu hari ibinabiri atamutekano hari no munsi yo baravyiboneye kuko hari hamaze iminsi irenga 3 ngaha byumvikane rero yuko bizotuma bagenda kuvuga isura y'igihugu ko bayisanze akandi karusho no vuga nuko hariho abandi bazakaronkera karusho afise amahoteli n'ibindi kuko barara mu mahoteli bagafungura no kuvuga yuko haheza hakaba namwe naho karusho
ku bihugu 54 bigize umugabane wa Afrika 44 nivyo biri mu rwego rw'umuhuza urwo rwego rwatanguye kubaho ku isi mu mwaka w'1989 mu gihugu cha Sweden mu buraruko bw'Uburaya. Muri Afrika igihugu cha mbere cyatanguye gushyiraho urwo rwego ni Tanzania mu 1966. Mu Burundi umuhuza yashyizweho ku nshuro ya mbere mu mwaka w'2010 akaba afite ikiringo cy'imyaka 6 kitongerwa. Urwo rwego rwatekanijwe n'amasezerano y'Arusha. Eroje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo ku munsi wa kane mu Rwanda wari umunsi wa nyuma ku bakandida batibonye ku rutonde rw'agateganyo rw'abemerewe kuzohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu wo gushikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora ivyo batari bakwije. Yamara bamwe mu basabwe kurondera abasinyira bavuga ko inzitizi ari nyinshi. N'inkuru ya mugenzi wacu wa Mutakabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Hasigaye amasaha gusa ngo komisiyo y'amatora itangaze urutonde rudakuka rw'abujuje ibisabwa bagomba guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Mwene Data Gilbert, umwe mu basabye kuba bakandida, komisiyo yatangaje ko batujuje ibisabwa byose kugira ngo bemererwe. Yabwira Ijwi rya Amerika ko gusubira mu baturage kubasaba imikono ku nshuro ya kabiri bitamworoheye. Mwene Data yabwiye Ijwi rya Amerika ko atigeze yemera ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora yabamenyesheje tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu ko hari ibisabwa bibura. Uyu avuga ko we kimwe n'abandi batahise bemererwa basabye komisiyo y'igihugu y'amatora kubereka neza ibyo baburaga n'uburyo imikono y'abantu babasinyiye yagiye yangwa ariko bikarangira komisiyo itabikoze. Mwene Data avuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora yamubwiye ko mu mikono 370 yatanze iyujuje ibisabwa ari 387 gusa. Ku mikono 12 isabwa muri buri karere kagize igihugu, komisiyo yavuze ko mwene Data yaburaga uture 15 ku ture 33 tugize igihugu.
Twasanze bigoye cyane ku buryo nkanjye kuvuga ngo mu minsi itanu irimo amakonja 3 ngo ugiye kujya gukorera mu turere 15 kandi usabwa ngo umenyeshe akarere wagiye gukoreramo akarere katakoze. Byari ibintu by'ukuri ubona ko bigoye cyane. Ubwo ba mu baturage wasangaga ari bwinshi cyane, bakoreshwaga amanama menshi yo kugira ngo ahari babumvishe yuko abo bantu bagiye kugaruka gusinyisha bakwiriye kubirinda. Ariko noneho n'ibindi aho twabiboneye ni ku mutekano ari uwabadufasha intumwa zacu twabaga twohereje cyangwa se w'abaturage ugasanga nko muri Gakenke umuntu wacu wari wagiyeyo yatawe muri yombi ariko wajya nko muri Kirehe ugasanga hari umuturage wadufashijeyo yatawe muri yombi bamumarana iminsi nk'ibiri urumva ni ukubatera ubwoba no kubaca intege nko muri Ngoma aho rwose umuntu wacu yaranakubiswe
mwene data avuga ko kubona ubushobozi bubajyana hirya no hino nk'abifuza ko bakandida bigenga bitoroshye ariko asobanura ko hari bamwe mu Banyarwanda batangiye kubatera inkunga nubwo avuga ko babikora bihishe mwene data yemeza ko nubwo yabonye ibyo yasabwaga na komisiyo adafite icyizere cyinshi cyo gusohoka ku rutonde
navuga yuko bongeye kureba imikono nk'uko bayirebye wenda bakaba bayanga bitagira ibisobanuro nk'uko byabayeho nkeka yuko icyo cyizere rwose kukigira byaba bigoye ariko turizera yuko hari wenda ijwi ryacu baryumvise aho twasabye ngo noneho habeho gushishoza mu kuba bayireba kuko nko mu byo twasabye wenda bitigeze byemerwa ariko twumvaga ari ingenzi no kuvuga ngo imikono twabahaye muyizane mujye mutubwira ngo abantu bemewe kubera iyo mpamvu kuko nitwe twayibahaye ako kwemera ngo bayitwereke bati ngibi abatemewe naba kubereza impamvu tureba kuri za mpapuro twabahaye icyo twagisabye kenshi mu magambo ndetse no mu nyandiko ariko ntago twigeze tukemererwa
uyu wifuza kwinjira mu batanira kuzayobora u Rwanda yemeza ko kugeza ubu nubwo nta uramuhohotera ku mugaragaro ariko agenda abona ibikorwa bimugaragariza ko umutekano utameze neza
iyo ubonye iruhande rwawe imodoka itagira plaque iyo ngiye urumvira guhangayikisha ikindi gishobora kuguhangayikisha burya twese umuntu abakeneye ko niba urimo kuvuga akenshi niyo urimo kuvuga ibintu bisanzwe uganira n'umudamu wawe uganira n'inshuti zawe ntabwo ari kenshi usanga yuko habaho nk'ibimenyetso bikwereka yuko umuntu arimo kukumviriza ibyo byose rero iyo ubibonye navuga ngo umutekano wawe nubwo umuntu ataba yaje ngo agutere mu rugo cyangwa se wenda ngo aze agutere ibuye n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko hari ibimenyetso rimwe na rimwe ubona ukavuga uti nk'ibi bikwiriye guhagarara
perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda yaravugiye kuri radio y'igihugu ko hari icyizere cy'uko abakandida bashobora kuziyongera
twari twemereye by'agateganyo abakandida babiri kuri batandatu abasigaye ni bane muri abo ngabo bane baragenda hari umwe warangije kuzana ibyaburaga abandi baracyabishaka bafite kugeza ejo kuwa kane nimugoroba bakaba babitugejejeho kugira ngo tuzabyige tuzatangaze kuwa gatanu
gutanga ibyangombwa bibura ku bakandida bigenga bari basubijwe inyuma birarangira kuri uyu wa kane kugeza ubu komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye kandidatire esheshatu z'abifuza guhatanira kuyobora u Rwanda babiri batanzwe n'imitwe ya politiki barimo Paul Kagame watanzwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi na Frank Habineza watanzwe n'ishyaka rihanira kurengera ibidukikije bo barangije kwemerwa by'agateganyo abandi bane bigenga barimo Umwari Diane Rwigara Bwana Mwene Data Gilbert Mpayimana Philippe na Segikubo Fred nibo bari basabwe gushaka ibyangombwa baburaga kugira ngo nabe babe bashyirwa ku rutonde rw'abazatanira kuyobora u Rwanda Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
tukivuga kuri zimwe mu ngorane abashaka kuba abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda batanguye guhura nazo umushyirahamwe Frank Habineza umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije yemejwe nk'umukandida na komisiyo y'amatora mu Rwanda yatanze ikirego mu gipolisi cy'u Rwanda ko hari abantu bama bamwambitse ibara mu mugenzi wa Etienne Karekezi yamubajije uko ikirego yatanze kimeze
ikirego twatanze kirega umuntu witwa Santari Roche wanditse ku rukuta rwa Facebook urubuga nkoranyambaga avuga yuko ngo twebwe dukwiriye kuba perezida wenda ndetse ko arizo zigikenewe ko arizo zibikwiriye bisobanuye yuko tutakwiriye kuba perezida w'u Rwanda icyo nicyo cya mbere yanditse ku munsi wa mbere
ariko noneho ndumva ibyo yongeraho yuko ko njye wasinza ubwicanyi ko ngo namwitse umuryango we avuga ariko ari ibintu adashobora kwihanganira tumaze kumva ibyo bintu bishobora kuba twarakoze jenoside kandi mu by'ukuri n'igica jenoside yaberaga mu Rwanda kuko atari no mu Rwanda twabonye biteye impungenge kuhita bitwara kigego kuri polisi y'u Rwanda uyu munsi mu gitondo.
Mwese ku bwanyu bwana Habineza, mushishoje musanga impamvu yabatumye uwo muntu akora izo nyandiko ni iyihe?
Impamvu ya mbere ni ukutwambura ubumuntu, ni ukuvuga ngo naba perezida w'u Rwanda ariko ndi umuntu, kuvuga ko ndi ingagi cyangwa nkuriye kwa perezida w'ingagi ari byo ngo avugagaho ko ari byo bene wacu, ni ukuvuga ngo arimo kunyambura ubumuntu kandi kumwambura ubumuntu ni ikintu kutesha agaciro kuko ubuzima ni ikintu kibi cyane. Icya kabiri ni ukunshyiraho icyaha ntakoze ndetse no gushaka kusebya izina ryanjye, urumva nacyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane, no kuntesha agaciro ni ukuvuga ngo arimo gushaka kuzana amacakubiri cyangwa se politiki z'amacakubiri kandi ari ibintu u Rwanda rwavuyemo.
Mwareba se musanga izo nyandiko zakozwe kubera ko mwifuza kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu cyangwa se ni ukubera ko uri Frank Habineza byonyine gusa?
Nibyo koko, urumva kuvuga ngo njyewe nkwiriye kwiyamamariza kuyobora ingagi, yazo nkwiriye kuyobora ngo aribyo nkeneye, ni ukuvuga ngo yavuze ko ngiye kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika. Ni ukuvuga ngo ntabwo kutatayivuze mbere
Bwana Habineza, izo nyandiko zabakozweho umuntu yazihuza n'amafoto yatangajwe mu minsi yashize ku mwari Diane Rwigara amugaragaza ukuri, ku bwanyu musanga ibyabanditsweho n'amafoto yatangajwe ku mwari Diane Rwigara byaba bifitanye isano ku bijyanye n'abantu bashaka gukora politiki cyane kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu?
Ntabwo namenya neza niba bifitanye isano, ariko icyo navuga byose ibyambiriye isebya umuntu ku giti we, byakoze kuri Diane niyo ryashakaga kumusebya ku giti we nk'umuntu abantu bamwambika ubusa, urumva nanjye byakoze kuri njyewe nitwa inyamaswa nitwa ingagi ko nkwiye kuba perezida w'ingagi, nayo ni ibintu bishobora kunyuraho umuntu kunyambura ubumuntu bwanjye kumpesha agaciro, ni ukuvuga ngo abantu bakora ibintu nk'iyo bose ni abantu bakwiye kwamaganwa.
Mwatanze ikirego kuri polisi, yabijeje iki?
Polisi yatubwiye yuko igiye gukora iperereza kugiye kwikurikirana kandi tuzakomeza kuvura ibisubizo byacu.
Ndabashimiye cyane bwana Frank Habineza.
Murakoze cyane ku
bwasomyi. Ijwi rya Amerika rigiye kwashyikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intagamarara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Munama y'ibiro vya ONU bijejwe kwitaho impunzi kw'isi iheruka kuba, Amerika yarakoze ibikorwa bikomeye mu bijanye n'ukuntu amakungu agiye kwitaho ibibazo bijanye n'agateka kazina muntu kw'isi. Mu majambo atandukanye yashikirijwe, intumwa ya Amerika muri ONU Nikki Haley yavuze ashimishije yuko hakenewe inagugwa ry'amategeko agenga ukubahiriza agateka ka muntu, canke yuko HCR ikeneye gukomeza amategeko yayo canke igakuraho amategeko yayo asa n'ayashimika cyane cyane kuri Israeli yonyine. Haley yavuze ashimitse yuko HCR ikwiye kwitaho ibibazo bihanze amakungu na cyane cyane ku bijyanye n'ihonyanga ry'agateka ka muntu. Yaravuze kandi no ku bijyanye no kunagura uburyo bwo kwinjira muri uwo mugwi ugize umuryango mpuzamakungu. Haley yaravuze na cyane cyane yuko Amerika yifatanyije n'ibindi bihugu mu gushyiraho ingingo yerekeye ugushinga akagwi kagiye gutohoza amakuru yerekeye amabi ariko arakogwa mu karere ka Kasai muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika yasohoye urwandiko rukomeye kuri Leta ya Kongo iyisaba gukorana n'abo bahinga ba ONU mu kubaha uburenganzira bwo gushika mu turere twose tw'igihugu kugira babonane n'abakorewe amabi hamwe n'ababonye ayo mabi kugira ngo babahe amakuru y'abakoze iryo hohotera rya kiremwamuntu. Ku bijyanye n'igihugu cya Venezuela, Amerika yarafashije gutunganya inama yabaye ku ruhande y'ayo manama kugira bashyira habona ukuntu ibintu bigenda birunyuka muri icyo gihugu. Inyuma y'ibigenda biraba muri icyo gihugu, Amerika yaraneguye inyifato idashimishije yagizwe n'intumwa za Venezuela kuri bamwe bari bari muri zo nama za ONU kubijyanye no gushigikira ubungane bw'ibitsina. Amerika yarifatanyije n'ibindi bihugu ku ngingo zo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi hamwe n'ibijyanye n'ikumira ry'abakenyezi n'abigeme. Amerika yarongeye irafasha gutegura ingingo yo kongereza ikiringo cy'ibikogwa ku bahinga bajejwe kugwanya urudandazwa rwa kiremwa muntu rutemewe n'amategeko rugigwa hakurya y'imbibe harimo urugigwa ku bana bato hamwe n'ibijanye no kurungika abana gushinga ingo bakiri bato. Amerika yarafashije kandi gutegura ingingo ijanye no kugwanya ihungabanya rikomeye ry'agateka kazi na muntu muri Siriya. Yarafashije gutegura kandi ingingo isaba leta ya Ukraine gukorana n'abahinga ba ONU kubijanye no kugenduza agateka ka muntu muri ico gihugu. Amerika yarashishikaye gushigikira ibikorwa by'abahinga bakorera mu gihugu cya Belarus no kugateka ka muntu muri Eritrea. Bongera barashigikira ugwandiko rwa president ku gihugu cya Cote d'Ivoire rusaba ko babandanye gukorana neza n'ibiro vya ONU vyerekeye agateka ka muntu. Ivyo bikorwa byose vya Amerika mu biro vya HCR vyerekana ko itazokwigera ireka kwitaho ibazo vyerekeye agateka ka muntu ku isi.
Iyo yari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika. Juti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuneho kandi yakanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.